Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Biriwe nchuti na mwakundi barajio Nzamba agateka kawe kazi mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka wa 2024. Amakuru twateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri iri genekerezo rya 2021 gitugutu imyaka 31 irarumanye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe inyuma y'amezi atatu gusa ashikiriye ubutegetsi inyuma y'igandagurwa ryiwe hakurikiye ubwicanyi bwakorewe isinzi ry'abatutsi gushika ubu akaba atabutungane buraboneka kubabuza ababo. Umwe mu nararibonye za Sahwanya Frodebu avuga ko iragirya Ndadaye ritigeze rikurikizwa n'abategetsi. Abarundi bose nabo bahamagarirwa kuja kwiyandikisha kuva kuri uyu wa kabiri kugira baze baronke uburenganzira bwo gutora mu matora yimirije mu mwaka w'2025. Umugwi wigenga utegura amatora Seni uvuga ko ico ari igikorwa gihambaye ku Murundi wese kuko bimuha uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Mu mpera z'aya makuru naho nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya mbere tuza kubabwira amakuru y'inkino. Kazi mwese mido nido ni mu kanya gato.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiriye kubaramutsa. Imyaka 31 irarumanye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abarundi agandaguwe inyuma y'amezi atatu gusa ashikiriye ubutegetsi hari kuwa 2021 gitugutu umwaka w'1993. Perezida Melchior Ndadaye akaba mu ntwaro yiwe yari yashize imbere ubutungane kuri bose kudafungira abantu ubusa no kubahiriza agateka kazina muntu. Tumwumvirize hari mu ijambo yashikirije abarundi igihe yimikwa nk'umukuru w'igihugu.
Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu gutabagaza ubuzima bwiwe cyane kubuzimanganya gufungira abantu ubusa cyane kubafunga bitajyanye n'amategeko kutuba umuntu ngo ni uko atifite ibyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro. Tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi kubera ko ubumwe bw'Abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo ibyo gukumirana ibyo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushyira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose mu kwitwararika isabikanya ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose mu gushyira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko ntihagire uwitwaza itunga cyangwa amamuko ngo akandamize abandi.
Mu nkunga y'imisa yasomewe kuri Cathedrale Regina Mundi yo kwibuka umuhisi President Melchior Ndadaye, patiri mukuru wa Cathedrale Regina Mundi, patiri Felix Pupi, yasabye abakirisu kudashyira imbere amaronko ahubwo bashyire neza imbere nk'uko President Ndadaye yabikoze gushika mbere naho abigira kurikira.
Nekiro Ndadaye turiko turibuka uyu munsi nitwaba turiko turamwibuka uyu munsi nuko hari ikintu tuvuga tuti hari ikintu yadusigiye hari ikintu yakoze itunga yarafite ingabirano yarafite nuko tuvuga tuti turabona neza yuko yagombye kuyisabikanya n'abandi kugira ngo ayikoreshe ku neza y'igihugu cyose ku neza y'abarundi. Hanyuma arabizira gupfa hoho nabivuze nta n'umwe atazopfa ariko hariho gupfa no gupfa sinzi uwavuga ngo gupfa nk'umugabo sinzi ko twovuga ko nawe yapfuye nk'umugabo ariko nibaza ko ari ibyo kuko yapfuye ariko kivi yapfuye ariko kivi icyo nicyo gihambaye. Mugabo ntitumurabe gusa twibuka ibyabaye mu Burundi tubirabe twebwe turabaho dushize umwizero kuko ujya duha ubuzima niwaturemesha ngo ntidutinye gukora ibyiza, ntidutinye kwitandukanya n'inabi ngo dukore icyiza, kuko icyiza burya umuntu wese arakibona, icyiza burya umutima wawe urakikwereka, ikibereye umutima wawe urakikwereka.
Iragi rya president Nkyonza Ndadaye ntigeze ryubahirizwa n'ubutegetsi bwagiye bukurikirana mu Burundi. Ibyo bivugwa na Frederic bavuga inyumvira, umwe mu ntararibonye zo mu mugambwe sabanya Prodebu president Ndadaye yaturukamwo. Uwo munyepolitiki avuga ko Ndadaye yashira imbere intwaro idakumira, ariko ubu akaba ariganje mu gihugu aho imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi itagifise ijambo mu gihugu. Frederic bamvuga inyumvira akavuga kandi ko mu migambi ya Ndadaye harimo guteza imbere abanyagihugu biciye mu gisata cy'uburimyi, ariko ngo ibyo byose ntibyigeze bikurikizwa. Tumukurikire.
Kumwe ibya mbere byatera intambara, n'ubu niko nibi bizotera intambara bidahagaze, ariko icyo nifuza nuko iyo ntambara yoterwa n'abarundi bari hamwe, abahutu n'abatutsi, intara zose, abantu bose bo madini yose bavuga bati ikintu tubwirizwa guhurirako ni igihugu, reka twicare tugwanire igihugu cyacu, tugikure muri aya magogwa cabayemwo kuva tucikukira, hanyuma duheze twubake icyo gihugu cyacu twisunze ibibwirizwa kwisunga kugira ngo habone igihugu nyacu.
Iyo niyo mwihwezo wa mbere mbona. Mwihwezo wa kabiri ni ingene Ndadaye yipfuza guteza imbere abantu bato bato kugira ngo ibitandukanirizo twao tubona mu bisagara no mu gihugu ligabanuke. Urabona mu bisagara hari amazu meza, hari ibintu byose, hari amazi, hari amatara, hari kuyunguruza, n'ubuyu munsi bitera bisubira inyuma. Ari wasanga rero uruguru hagati naho nta mazu meza barimwo, nta amazi, nta amatara, baracavoma mu myonga, kandi imyonga itera ikama. Hanyuma ugasanga rero uko korohereza abanyagihugu mu kuyavuga ko kwazotanga ibice 60% mu burimyi.
Ariko ngaha ikibazo ucubona ni ingene iwo iryo ragi ryari rihari ryagendeye k'icyo gihe mu 93 ugacura uyu munsi haraheze imyaka 31 igihugu ico cabaye, no kuvuga ico bita mu gifaransa generation irahaciye, ku buryo ico hari ibintu byinshi byahindaguritse bitagishoboka ko iyo mbono y'ico gihe yoshikwa mu ngiro uyu munsi kujya nyene yari.
Ngira gatatu nuko intwaro ya demokarasi benshi bavuga bati ni intwaro y'abanyagihugu, kandi ishira ku munyagihugu. Bisigura ko iyo ntwaro ibwirizwa kubaho abanyagihugu bose bigishijwe icarico iryo shirahamwe gitwa igihugu.
Inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye hakurikiye ubwicanyi bwakorewe abarundi isinzi bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abanyeshuri b'abatutsi 150 bishwe baturiwe ku ishuri rya Kibimba. Mwishirahamwe rigwanyeho abanyabwoko ase genocide ciri imoso bababazwa nuko imyaka 31 irangiye uyu munsi atabutungane buraboneka. Kwiho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1993, ariko muri ase genocide bavuga ko bitahurika ko atabutungane bwokora, kuko bari ku butegetsi muri kino gihe ari bo nyene bakoze igiho nyabwoko ry'abatutsi. Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga wa ase genocide igisata cha Canada, akavuga ko batangazwe nuko n'ubu ubutegetsi bw'u Burundi bubandanya kubuza ababuze kwibuka ababo biciwe mu Kibimba, bagasaba ishirahamwe ONU nk'uko ryabitegekanije gushiraho sentare icira imanza abakoze igihonyabwoko ry'abatutsi. Tumukurikire.
Uno munsi cyambye dushoka tuvuga ari uko kubona atabutungane atabarahanirwa icyo cyaha kuko bikabishe ari ibintu bibabaje, niko ariko bitahurika mugihe igihugu kirongowe na bene gukora igihonyabwoko kuko nibo baraba bagenzura bakoresha inzego zose n'izubutungane zirimwo ariko kubera ihonyabwoko ari icaha impuzamakungu itekanye n'amategeko mpana bya mpuzamakungu twebwe tusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo ariryo rikore ibyo gishinze kuko mu rujya mugambi waryo wa responsabilité de protéger la responsabilité de prévenir et réprimer le génocide bonye n'ubwabo nibo barungitse umugugu gutohoza ushikiriza icegeranyo kivuga ataguhingitanye uko abatutsi mu Burundi bakorewe ihonyabwoko baca banagira ko mbere mu ngingo yabo y'amajana 196 bavuga yuko hakeneye gushingwa isentare mpuzamakungu yo cira imanza abo bakoze iryo shano ariko nkuko rero twari tubivuze kubera igihugu kirongowe na bene gukora ihonyabwoko nta kundi byari kugenda nta wimena igihute ntibari kwimena amaso cyo tuba tumaze imyaka yose atana kimwe kirakogwa tukaca rero tubona hakaje kukwibutsa oya bakorera mu kugwanira gatya kazina muntu n'uharanira ubutungane muri rusangi yuko bo kwifatanya natwe mu kubandanya dusaba twibutse cyangwa impuza makungu oni yuko ryaduteranya kabi hanyuma nitwibagire kwifatanya kunamira abapfuye bazira igihonyabwoko hamwe no gushigikira mu buryo bwose abacitse ku icumu na cyane cyane muri uwo mugambi wo kurondera ubutungane narijya uyu mwaka 2021 ishitse ireta ihari bitabereye kubera rongo n'abakozi ihonyabwoko ikwije imyaka ine yikurikiranya yankira abacitse ku icumu n'imiryango yawo gushika kuri wowe ukunamira abana bishwe baturiwe mu kibimba bagaturwa kubera abatutsi takindi bazira bagaturirwa n'abari barongoye iryo shuri nimba abacitse ku icumu nawe yakwanya ihonyabwoko ira kwibuka ruko barize atagitwara murumva ko boba bagomba bamaze imyaka 10 yose batiyubuka babo kandi ari ibyo bari kurirwa amategeko mpuzo amakungu y'ataya kazi na muntu twebwe abagwanyo nyabwoko twifatanije n'abacitse ku icumu turatera ibyatsi cyane ico kintu cuko bagomba ko tudakunamira uwararongoye umugambwe wakoze igihonyabwoko narije mbere yuko agandagurwa mu mwaka wa 1992 yaramaze kwerekana yuko ashigikiye ihonyabwoko ry'abatutsi
Inzamba
Tubandanye ayo twateguriye umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni wasohoye itangazo aho uhamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora no kuvuga 18 n'irenga kuja kwiyandikisha mu matora yo mu 2025 kuvigenekerezo rya 2022 gushika 31 zo ku kwezi turimwo François Bizimana ajeje kumenyesha amakuru muri uwo mugwi yibutsa ko kwiyandikisha kuja mu matora ari igikorwa gihambaye kuko gitanga uburenganzira bwo gutora no gushobora kwitoza tumateka amatwi
mu ntumbero yo kwitegurira neza amatora ategekanijwe mu mwaka w'2025 iyandikwa ry'abarundi bazotora rirategekanijwe guhera kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2022 gushika ku rya 31 gitugutu uno mwaka w'2024 iminsi yose hisunzwe iyi ndinganizo mu gitondo kuva isaha 1:30 gushika isaha 6:30 kumuhingamo kuva isaha 7 gushika isaha 11:30 urekuriwe kwiyandikisha no murunda kwije imyaka 18 be nuwirenza nuwo wese afise imyaka 17 arafise uburenganzira bwo kwiyandikisha kuko mu mwaka uza igihe amatora azoba aramutse atunganywa uwo muntu afise imyaka 17 azoba kwije imyaka 18 nukuvuga kwa zoba ageze gutora ubugira gatatu uwiyandikisha wese abwirizwa kugenda yitwaje ikarata karangamuntu ubugira kane iyandikwa rizobera mu bibanza byatorokanijwe n'umugwi wigenga uje rutunganya amatora seni biri ku mitumba n'amakaratiye bigize igihugu cy'u Burundi ubugira gatanu umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora seni usaba biyandikisha ko bobikora mu bubangutsi atakurindira iminsi ya nyuma ubugira gatandatu umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni uramenyesheje abarundi bose bakwije imyaka yo gutora ko kwiyandikisha ari igikorwa gitangurira ibindi byose kugira ngo umuntu aronke uburenganzira bwo gutora no kwitoza
Mu makuru y'inkino naho umugwi w'urunani kuri uyu wa mbere niho watahuka i Bujumbura uvuye i Dar es Salaam mu gihugu cha Tanzania aho waronkeye uburenganzira bwo kuja gukina inkino z'igikombe cha Afrika muri basketball. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa rigeze ku ndwi igira indwi Aigle Noire ikaba ariyo iri mu kibanza cha mbere. Inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Mu nkino zine mu rwego rw'urunani wakinye ngahe i Dar es Salaam muri Tanzania ukaba wazitsinze zose. Ejo urunani rwirahiye GNDC yo muri Madagascar ku manota 112 kuri 56 ku munsi wa gatanu. Urunani rukaba rwatsinze NCT yo muri Kenya ku manota 89 kuri 88 ku munsi wa kane. Naho urunani rwatsinze Bonvalo yo muri Seychelles ku manota 112 kuri 43 nayo mu rukino rwa mbere rwabaye ku munsi wa gatatu. Urunani rwarushije GKT yo muri Tanzania iwabo ku manota 88 kuri 63. Uno munsi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu rwirunani wakiriwe n'abakunzi benshi baguma baririmba umukinnyi wabo Malik Ngezahayo byahuriranye n'uko yariko ahimbaza isabukuru yiwe yo kwigenekerezo rya 21 gitugutu. Urunani rukaba rugiye kwitegurira rero ihiganwa Elite 16 rizotanga igenekerezo rya 12 mu nyonyo. Tukiri muri basketball umurwi wa Remesha niwo watahukanye kuri uyu wa mbere ihiganwa rya basketball ryitiriwe Intwari. Remesha yatsinze Rezipo amanota 73 kuri 53 icitahukana igikombe imidari y'izahabu n'ibahasha y'imiliyoni 10 z'amarundi. Rezipo nayo ironka imidari y'ifeza n'imiliyoni 2 z'amarundi. Ni mu gihe Dinamo yatahukanye ikibanza cya gatatu itsinze Tigers amanota 108 kuri 66 ikirongo imidari y'umujumbu n'ibahasha ry'amafaranga miliyoni 5 z'amarundi. Nayo Tigers ya kane ikironka amafaranga miliyoni 3. Mu mupira w'amaguru iriganwa ryarabandanije ku munsi wa gatandatu ku ndwi igira ndwi Aigle Noire yihanije Moso Sugar mu kuyitsinda ibitsindo indwi zose ku busa. Flambeau du Centre nayo itsinda amasipiri kimwe ku busa. Gushika ubu rero Aigle Noire niza mu kibanza cya mbere n'amanota 16 Musongati ikagira kabiri n'amanota 18 Bumamuru igira gatatu n'amanota 12 ni mu gihe Moso Sugar ikiri mu kibanza cya nyuma atanota na rimwe iraronga.
Alexandre Niyungeko arakenuye nino ngaha duciye dusoterera amakuru twari kuturabashikiriza. Twakoze mwebwe mwese mwayakurikiye vya gahungu nayabashikirije. Ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.